bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchoti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vyo no mwanya zimwe mu ngingo yivyo ngiye kubashikiriza.
Ico kibazo ntacho twari tuzi mugaba bamaze kubitubwira yuko hiyandikisha benshi hanyuma hakaza bake. Twasanze hasere yo muri Tanzania bifisemo uruhara cyane kugira ngo ice inkokora impunzi.
Ni Hassan Abdalla buramatari w'intara ya Ruyigi avuga ku kibazo c'impunzi z'abarundi biyandikisha ku bwinshi ariko hagatahuka bake cyane. Iyo nkuru co kimwe ni umugambwe APDR utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura usaba ku ibiganiro bihuza abarundi matati barimwo vyo nyarutswa umwaka ugahera vyavanywe mu nzira. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ongere ndabahikaze kandi ndanabipfurize n'umunsi wa Mungu mwiza. Amakuru tubafitiye tuyahere mu gisata c'impunzi. Abayobozi ba district ya Kibondo iri mu ntara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania bavuga ko batangazwa no kubona impunzi z'abarundi biyandikisha gutaha ari benshi ariko hagatahuka bake. Abayobozi begeka amakosa ahantu habiri, ubwa mbere kuri leta y'u Burundi, ubwa kabiri naho kuri RCR. Mugenzi wacu mu ntara ya Cankuzo Fidel d'Antoine Nsabimana aratubwira byinshi kuri ino nkuru.
Lewis Fitabura, umukuru wa district ya Kibondo mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania avuga ko district arongoye ari ifisi munzi nyinshi z'abarundi. Ivyo bimutuma asaba barundi bahunze gutahuka gushaka kwabo.
Unakumbuka ndugu mwandishi kwamba sisi ndio ambao tuna wakimbizi wa Burundi.
Muribuka mumenyesha makuru ko twebwe ari twe dufite impunzi z'abarundi nyinshi cyane. Ikamya nduta iri muri district ya Kibondo ifite impunzi 127 nta yindi kambi ifite abangana gutyo mu ntara yose ya Kigoma. Mbere ngomba ndakubwire mumenyesha makuru burya guhunga ata mpamvu zifashe zibiguteye no kwiteza isoni uragawa urigwa ukaba ubuzima buteye agahinda mushobora kwiteza imbere nta kintu kimushobora gukora ari kugenda igihugu ukiza imbere. Umuntu umunyagihugu asabwa kuba igihugu cyo
mtu mwananchi anatakiwa ahakikishe kwamba anatakiwa kujenga nchi yake.
Umukuru wa district ya Kibondo avuga ko abarundi biyandikisha gutaha ari benshi ariko abatahuka ari baki.
Ari ya
ukuntu bashaka gutahuka gushaka kwabo bigaragara ko ari benshi cyane ariko uko batahuka ntibijyanye nuko biyandikisha. Gushika n'ubu turiko turavugana ejo ku mugoroba twanditse impunzi zingana 18,000 980,000 twandika kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Turiko turabiraba tuvuga ko twandika abantu 250,000 ariko abatahuka ni bake cyane. Aho rero niho tubona ikibazo
hapa kuna tatizo
kubera ko biyandikisha ari benshi ariko hagatahuka bake. Aha naho nyene Lewis Fitabura arafite insiguro.
Mimi nafikiri ni swala la utayari, wenzetu hawapo tayari.
Je, nibaza ko ari kibazo cy'umwitegura? Bagenzi bacu niba aritegura kwita ikibazo. Je, narigeze kubaza mu nama nti ni kubera iki kino gikogwa kitariko kiragenda neza? Baciye banyishura ko leta y'u Burundi itaritegura bihagije kwakira abarundi bahungutse ku rugero rw'abashaka gutaha. Ariko jewe mwikomo ndahuta ku mpande zibiri hasi na leta y'u Burundi nibarabe neza babone ko hari kibazo muri bo.
Iliyonsiara na serikali ya Burundi wenyewe walione hili ni tatizo kwao.
Ku ruhande rw'u Burundi bavuga ko ico kibazo batari bakizi ariko ko bamaze kugishikana imbere. Hassan Abdalla nibura amatari w'intara ya Ruyigi yanubuye na district ya Kibondo intara kandi iri muzakira abarundi bahunguka bavuye mu gihugu cha Tanzania.
Ico kibazo ntacho twari tuzi mugaba bamaze kubitubwira yuko hiyandikisha benshi hanyuma hakaza bake. Twasanze hasere yo muri Tanzania bifisemo uruhara cyane kugira ngo ice inkokora impunzi kugira ngo biyandikisha ku bwinshi hanyuma hakaza bake. Urumva rero nkuko turavye amakungu kuntu bariko rafata igihugu cacu c'u Burundi bashaka kuguma badindiza bafatira amaboko mu mugongo abarundi bahunze bashaka guta awuka. Ico rero kibazo nagituye ubushikiranganje buturongoye kugira ngo bagifate mu minwe ndazi mu minsi ahazoboneka inyisho itomoye.
Umwe mu bategetsi ba ASEL muri district ya Kibondo yatubwiye ko ASEL atanyungu n'imwe ifise yo kubuza abashaka gutahuka ahubwo ko impunzi nyene harimo ababuza abandi gutahuka. Twashatse kumenya inkuru zivuga ko mu ikambi ifata kibanza irahitwa Ibukiriro ko abarundi baza gusaba ubuhungiro boba bakubitwa n'abajeje umutekano wa Tanzania babasubiza u Burundi. Lewis Fitabura.
Hilo sio kweli hata kidogo.
Ijo sivyo haba namba. Kuko twebwe cyo tubanza gukora n'ukubaza tukemeza ko umuntu yinjiye ari impunzi koko. Harao tubona baza kumupaka bavunze neza amavarize. None nkabo ni impunzi koko. Abandi bamukira rugendo. Menya gutandukanya bamukira rugendo n'impunzi.
Na mkimbizi. Hili sio sawa hili.
Impunzi z'abarundi bangana 2012 niyo bategekanijwe kuba batahukanywe gushika mu mpera z'uno mwaka. Mucankuzo Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Fidel d'Antoine Sabimana urakenuye tukivuga makuru avugwa mu gisata c'impunzi z'abarundi ishami rya ONU kita impunzi RCR ryaraye rironkeje imfashanyo zigizwe n'ibiribwa impunzi z'abarundi zirenga 3,300 zari zimaze igihe zidafashwa biturutse ku ntambara yari mu karere ka Fizi idonido kwino nkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo muri Congo.
Byari byishimo byinshi kuri zimpunzi z'abarundi zari zimaze igihe cy'ibyumweru bitatu zishonje ubwo zabonaga amakamyo abiri ya seri yari ikoreye ibiryo yinjira mu nkambi yo mu Rusenda. Izi mpunzi aho zari zicaye kuri biro y'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda zitegereje gupokera ibiribwa zagendaga ziganira abashitsi bazigana n'abayobozi b'inkambi uburyo inzara zirembeje. Izi ni zimwe muri izi mpunzi zaganire n'ijwi rya Amerika.
Muzi abana ntibagenda ku ishuri kubera iki kubera inzara kuva ukura mu kwezi kwindwi nta kintu turaronka baguma baduhenda ngo ubukatesimu ngo burahari tukababwira rero ko ubukatesimu ntabwo mwaduhaye mudusumire natwe turonke injya duheza abana ariko n'ubu ntabyo baduha ubu abana turiko turabiruka kubera inzara ubu abana urabyuka wo muvyeyi ukaraba umwana agatangura kurira ukemera ugafata uburengete ugasira mu nkono ugasira kuziko kugira ngo umwana agumanye icizere ngo mama ariko arateka kumbe ntabyo abana badufanya n'inzara mudusabire baduhinja natwe abana bake
nkajewe nabo turi kuva batangura kuva mu kwezi kwindwi kuva mu kwezi kwindwi basohora ubu bukarata nta nubwo turigira tubona gakarata ngo bakaduhe mu ntoki bahora bahengera hajya bahejeje gutenga injya na fare barugaye abandi barataha nyinjya akaba ariho bagirane bakadusumira ubu rero mu kwezi kw'icyenda kuva batangura gutanga injya kuva batangura gutanga ubukarata baranyuzemwe barasubiramwe baradufotora 10 twararindiye ko boduha ubukarata turabura bahavura intambara iratera baca baragenda bataduhaye nyabukarata bagenda bataduhaye ubukarata nuko dusumira nta nuko dusumira
ibo bavuga ko ari inzira intambara yabiteye
none bo amahora abonekeye inzira ikuguruka ko bataraza no kuturaba ngo batume baduha nubwo bukarata nke batume badusumira ubu abana bariko baradupfana n'inzara ngaha na hano na hamwe dufise dusoroma n'isombe tuguma duhagaze ngaha mu kirere nk'inyoni.
Nyuma yo guhabwa ibiribwa bigizwe n'ifu y'ibigori, amavuta ndetse n'amashaza, imvugo yaramaganya yaje guhinduka ibitwenge kuri izi mpunzi. Ariko zisaba abashinzwe ikoranabuhanga muri PAMU ko iki kibazo cyo kubura amafaranga mu dukarita tw'ikoranabuhanga impunzi zifashisha mu guhaha, PAMU yagishakira umuti urambye.
Indwi zirenga zitatu atakurya umukanda twatibitse umukanda munda ugiye gusega ejo usubiyeyo hacaba intambara nuko ibintu ndabishimye uyu munsi turabisi byishimo ubyo turose uko kujya baduhaye uyu munsi kandi nukuri namakungu yumve ko twatubabaye kandi badusonze turi muno hambi barabye n'ibatubayeho nabi.
Umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba agaragaza yuko iki kibazo cyo kubura ibiribwa kuri imiryango y'impunzi z'abarundi aserukira cyatewe n'intambara yavutse mu karere ka Fizi tariki ya 24 z'ukwezi kw'icyenda aho iyi ntambara yafunze amayira bityo bituma abakozi bashinzwe gutanga ibiribwa babura inzira yo kugera mu Rusenda kugira ngo bakosore utunenge twagaragaye mu ipokera ry'uku kwezi kw'icyenda.
Izo mpunzi rero ziriko zirapokera uno munsi zagize ikibazo cyo gupokera zihura n'ingorane zitandukanye abatagize ronsa amakarata amakarata y'abatari yasomye n'abandi bazitaye noneho bagira iki kibazo cy'uko bataronka kuri urya munsi wababwira umunsi wa kabiri ucuhura rero intambara zateye hano iwacu hafi zidashobora gutuma bajya abantu badufasha barengana.
Tubamenyeshe yuko kuva mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka ubwo ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ryatangizaga gahunda guhaha hifashishijwe ikarita y'ikoranabuhanga mu nkambi yo mu Rusenda. Utwo dukarita twagiye tugaragaza utunenge aho ari impunzi isanga nta mafaranga ari mu dukarita abandi nabo bagasanga amafaranga bagenerwa ari make. Bedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
hawa murusenda chokime nomuri Kongo yose mumva ijwi rya Amerika ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 iyo mirongo nyene niyo mutwumvira ko muri I Burundi abatwumva muri kugataka ku Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3 namakuru ijwi rya Amerika riko rirabashikirizwa rirabashikiza muri kano kanya. Makuru tubafitiye muri kano kanya tuyabandanirize mu gisata cha politiki Burundi mu gihe ibiganiro bihuza Abarundi vyitezwe gusubira guhamagazwa n'umuhuza wa matati y'Abarundi William Benjamin Mukapa muri kuno kwezi umugambwe APDR utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura usaba ko vyonyarutswa umwaka ugahera vyavuye mu nzira umenyesha makuru ijo rya Amerika mu Burundi Elo Jurika neza niwe tubaza ino nkuru.
Kuru yu imana hindongozi zuwa mugambge ziturusa muna chumini munani zikizu Burundi na wakizu kwe konyobozi bari wahuri Bujumbura. Mumui herero bari mgo baso ingingo mirongibiri babona kozo fasha mwitunga nywa rijiza jamatora yomi humbibiri na mirongibiri. Gabriel manza witonde mkuru wa pedeka ya bugiju ya Amerika vimge mvijowe na bagenzi beba saba.
Tukwa sabiki mizwa shingiro cho hinyanyu kwa munga tukwa watijuo kwemezu na Burundi boso kwenye kudufisu utegeti ya tukicho luterire. Kani tukwa sabiku vigano yu wanye politike pyo bandanya kwenye tutugiru papro gwinzira kwemeje nyo gina matuwa zo geneza yomi na mirongibiri. Tukwa chedusa wale tulangida dusa wale takuki giche kwa leta yosabu muhuza mumatati ya Burundi guhezi vigano bitarenge cy'umwaka kugira ngo ibyo biganiro ntibisamaze bitume amatora atagenda neza. Ku bijyanye n'abanyepolitiki twabasabye yuko abanyepolitiki batangura ibikorwa by'imigambi kandi bikaboneka ntazozogera amatora atacu bakoze ngo babibye amatora. Tukabasaba rero ko ubwa mbere n'imvugo yabo yaba nziza kandi bakongera bagakunda igihugu.
Banza witonde ahamagarira kandi leta n'abanyepolitiki kwitondera no gushyira mu ngiro ibyo bemeranije mu ntara ya Kayanza mu buraruka bw'u Burundi uyu mwaka bahagarariwe n'amashyirahamwe yigenga n'abaseruka ibihugu byabo.
Bwa leta twatwayisabye ko ba urubuga gwiza rwa politiki kugwiza amanama ya cankariya kubyimigambi n'arwo twavuganye yuko imigambi yotangura ikorwa vyayo kandi bigakora bikagaragara hamatumvikana ko mu gihe runaka kozo kwicara hamwe kugatugira urupapuro rw'inzira kandi tunasinye n'ikintu cemeza ko umugambwe wose wiyemeje kuzoja mu matora kuyajama apana guhengera amatora ageze umuntu agaca yava mu gaca bituma bihungabanya amatora ibyo twatwabyumvikanye n'ibyo n'uko twase gutera kamu dusaba yuko cyo cyimviro cyo bahakirikare mu ntumbero gukura mu nzira intamba myizose tigenga amatora.
Urubuga gwiza rwa politike mushatse kuvuga iki?
Wese bavuga bati bagiye ku rubuga barabuburabuza bisaba leta ati turasabye uko mubwira abantu mustane abaje igipolisi kwatamuntu ariko arakora kwa bya politike yoburabuzwa mu karere.
Utwara umugambwe wa PDR yanagize cyavuga ku banyepolitike bahunze igihugu bamwe muri bo bagashirwa n'ubutegetsi ku rutonde rw'abagizi ba nabi.
Abantu barakwiye gutandukanya umuntu n'ugwego. Mu Burundi imigambwe yemewe ubona amategeko 330 ubisigaye. Tugikura ni bande bavuga ko bari hanze. Abantu banyu b'umugambwe umwe cyangwa babiri sibaca basubirwa gwego. Ndayivuze dufate ko batumye ko inama z'imigambwe iyo migambwe yabo bito ko bari barongoye iraserukiba. Aho rero tuvuga duti twebwe ubutagira ico yagirizwa yizire mu Burundi mugabo ufite ico yagirizwa abandanya rondegwa n'ubutunga. Ari cyo twakedusaba ko nuko bimeze uko umuhuza yokoranya kugira ngo tugire ico dufashe kandi ibiganiro birangira n'ingoga kuko byo cyabitora umuntu w'icyo kibazo na cyane cyane mu guzo ko kwerekana by'ukuri abatarondegwa n'ubutungane n'abarondegwa n'ubutungane.
Mu Rwanda ku mugambwe ya PDR wasohoye usaba kandi akarere ka Yase n'amakungu gufasha Burundi gutegura neza amatora ya 2020. Wanasabye leta koroheza Burundi bahunguka cyane cyane abahunze bakora utuzi twa leta mu kubareka bagashika basubira mu mirimo bahozemo. Eroje wirika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Yanguri ya mgenzi wacu Eroje wirika neza mushaka kuyumviriza bunce kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu uko mukanya urutonde rw'ibiganiro byacu turibibandanize ku kiganiro ntorere kazoza ka studio ija cha studio ijambo.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh erega mwarasizo ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza. ikaze ni gwanyu bakunze b'ikiganiro ntorere kazoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya America muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara y'Amakamba
ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwanfu bwanje widondora
nitwa mpabona yo Jacqueline nkaba ndumukuru mutumba kabondo
mukuru mutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe no mucyango Yohana nkaba ndongo yisiramwe impareke muri kumenya nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kombi kaze
ubundi turi kumwe
nitwa nibogora rene nkaba ndiboneza muri mukenyezi menye nyanzarake
abone abatumire turi kumwe yo hano muri kino kiganiro Jerome Nenzema nongere ndabahikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yo bafise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara y'Amakamba mereye ku mukuru mutumba kabondo ukivuga gute muri rusangi
muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi fatanye munda
umukenyezi ariko ivyo ni wabikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitane batati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mwivuga gute
twebwe tubivuga ko turabishyigikira tubona ko ari byo kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi iyo rero turiko turakora ibyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuzana no kuvuga iyo turiko turakora ibyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora uzanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba cyangwa bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye mu bakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye
ariko bakenyeza uvuze muri mipareke simperekeze
simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hari habakenyezi barongoye amazone abandi arabanditsi bitereye ko bamwe ari nababitsi mwishyira hamwe wacu urumba rero abo imisi yose ku mirimo twa maturi kumwe
yo bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha bafisanye matati y'amatongo mufise ivyemezo bihe mwebwe
kwa turafise vyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamwe ko haca hazamwe n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi ari bo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabize byo mwokwerekana mumaze gukora
ego maturafise byo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro
uturorero tw'abakenyezi baba baraserutse muri cyo gikorwa tukabibona neza
uturiro tw'abakenyezi baba baraserutse muri cyo gikorwa mukabibona neza akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene hari muri mukenyezi menya hariho jewe nyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline mukuru mutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezererwe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiyeyo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye baba bakenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lyoza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ivyo natwe biraturemeshe kuko dusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane Imana ibongere imigisha ti umukenyezi yo kwama hugazaje mu ntwaro akazaraje mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye nabo bakavuga ati mbega baba bakenyezi bimbo neza no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera ni mubazane baje bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mudutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igikorwa cyo kenyezi mu gutatura matati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zo bazibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mye twabaze bangamiye gihuwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwisira hamwe ntacombona abo bakenyezi ni kuvuga barigisizwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga canka amazi ikindi naco gikomeye mu bizanye n'abakenyezi ni kuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro canka amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose
nta bibabangamira kuko ibyo babangamiye byo ari byo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro jyewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura ayo matati nta ngorane mbona baragira
ati nta ntambamyi zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intambamyi turafise nk'aho inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi aricyo gituma amatati y'amatungo inyanzara k'ibyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari ayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri uko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihinyanyure kuko harimo abo bantu niyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yari guze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe nk'uwo afise intambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
nuvuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubarongoye baravize komite nakagwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafitanye matati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye we uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwereka
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene yiporogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha cumi n'imwe nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene yiporogarama ibikorwa byo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva ko afise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oya ubu nta bakenyezi benshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo baba bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje ahabona
nta mukenyezi n'umwe agifise ubwoba
na mukini tukifisu kwa koko urabu ni mowiza ni nimo matora tuhiru kamu abakini tishwara kila kiti mumashira hamu tulabiki soko rangoba barinduki barito tena karuliro murabu na huyu mukini tishwa harongo yako mutumba wakabondo na mukini tishkandi hito zawa kabatalibak ujuzakirin hito zawa kabatalibak ariko ararongo hamazuki kubujo atana barusi na atawarusi ni gite sayo yarusi
naro samajunga niki kajaki
naro samajui amajani chenda na milongi tatu. Wakabiri wanje nawe acharonka amajana 468.
Yarumugabo.
Yarumugabo.
No kuvuga rero ngaha ibizanye n'abakenyezi, abakenyezi bo mu buki bwose mu duko kwa twa twose tuzanye no mukibano. Ari mu bizanye n'ubutosi masira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere. Tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi. Nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo gukurongora abandi no guserura ivyiyumviro.
Bya bintu by'uko mu gihageze mu gufata ingingo cyanke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye.
Ubumbere nibo ba ubwambere na mbere muri ko mutamwe mubaza tumwega mwibimbira ko twokora iki cyangwa icyo twosikiriza n'igi nibo batangura kugira ngo muvinye ubyumviro byabo hanyuma tukatsa tuteranya rero twiyumvira ibyimbiro byabo kandi buca abakenyezi nabo barafite ibyiyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ne bagira ibyimbiro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
cyabindi z'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho ganuze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo n'icyo gikorwa kinene y'imbere buturiko turakora gisigaye
kugira ngo gikoba cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze hoko gwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagarana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyina abakenyezi basoboye kandi bafise cyambo bafise n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafise n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri ntambamye z'igikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuguza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke ubucyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi nabyo birakenewe kandi birafise cyo byinguri igihugu
ari cyo kokwa gakaje
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri commune Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
Niba korarene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kigani?
Ego murakoze namwe.
Ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu Mukongo na Mipareke hani Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kigani?
Namwe mwakoze.
Nkaba nanje nitwa Mpawe na Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakino kigani
murakoze namwe
unishimiye ni wewe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza ku ijwi rya Amerika jero minize manande kiremesheje nti muranibwe mu banki no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
njuti bakunzi mukunda ijwi rya Amerika kabari no ngaha rero duce tuba turabangiriye ibiganiro byo mu Kirundi n'Ikinyarwanda by'ijwi rya Amerika turashimiye amenyesha makuru batorokanije amakuru atandukanye mumvirije turashimiye Fatuma Kalala Limasi yegeranije amajwi yose mumvise muhinga bw'ivyuma hariyo kandi ingenieur Justin nawe nyene yakoze kudufasha kugira ngo ivyo twavuze byose bishobore kubashikira Diane nahaje mari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje bose turi kumwe mu ruganda rwategura amakuru mu Kirundi n'Ikinyarwanda ndayifurize umugoroba mwiza muranigwe mu banyu no mu vyanyu nzosubira kubana namwe ejo igihe c'isaha indwi mu kiganiro iwanyu mu ntara.